Iyi mwumva ni radio Ijwi ya Amerika. Ijwi rya Amerika rirabandanye kubashikiriza ibiganiro byayo mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mwiriwe nshuti mwese turi kumwe kuri no mugoroba w'umunsi wa kane, itariki 10 z'ukwezi k'umunani, mwaka w'2017, muri studio gatanu, muri kumwe na Oriane Tangishaka.
Bazaga bagahinga tukagabana byeze bakaguhingira rwose ntiwiri gufata isuka nguhinge.
None rero ubu ngubu nyine bizatuvuna mu gihe hazaba batarumvikana ngo habe imigenderanire myiza. Bizatuvuna nyine guhinga umuntu ahinga ashoboye hato abashe
haragenderanira. Umvandimwe yarwaza umwana akagenda ukamusura, wumva ati runaka afite ikibazo ukajyayo nawe akaza, none ubu byarahagaze ntabwo najyayo, niyo mama yapfa sinakambuka ngo banyemerere.
Uyo yari umunyarwanda wo mu karere ka Bugesera hamwe n'umurundikazi yarongowe n'umunyarwanda. Bavuga ku bibazo biterwa no kuba ata Barundi bacinjira mu Rwanda ku buryo bworoshe biturutse mu migenderanire y'u Rwanda n'u Burundi itameze neza muri iki gihe. Ni mu nkuru tubafitiye mu kanya, mugume ku maradiyo yanyu. Kuri uyu munsi wa kane, umukuru w'ibiro by'amatora muri Kenya yatangaje ko amamashini nyabwonko y'amatora yatewe indwi imwe imbere y'uko amatora y'umukuru w'igihugu aba muri Kenya. Umugwi w'abigeme ijana baturuka mu bihugu bitandukanye harimo n'u Rwanda na Tanzania n'ibindi bari mu gihugu cya Malawi, aho bariko barahabwa inyigisho z'ubuhinga bwa none. Korea yo mu buraruko irinuba igabisha rya perezida wa Amerika Donald Trump rivuga ko azogira igitero cya gisirikare kuri Korea mu buraruko niyabandanya gusomborotsa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Duhera makuru yose twabashikirije ku makuru avugwa muri Kenya. Kuri uyu wa kane, umukuru w'ibiro by'amatora muri Kenya yatangaje ko amamashini nyabwonko y'amatora yatewe indwi imwe imbere y'uko amatora y'umukuru w'igihugu aba ku munsi wa kabiri, ariko hamenyesha ko abo bantu bagerageje kudurumbanya ayo mamashini batashoboye gushika ku mugambi wabo wo kuziyovya kugira ntizikore neza nk'uko byari bitegekanijwe. Mu kiganiro n'abamenyeshamakuru ku mugwa mukuru Nairobi, komisere wa Fula Shebukati yabwiye abamenyeshamakuru ati icyo gitero ku mamashini cyageragejwe ariko ntaco cyashitse ko. Naho biruko abanyakenya barabandanya kurindirana igishika cinshi ibiharuro vya nyuma vyayo matora. Aho ni nyuma yaho hasohowe amatangazo avuga ko ayo matora yoba yarabayemwo amahinyu hakaduka imyirekano yatumye abantu batandatu bahasiga ubuzima. Ku mugoroba weje ku munsi wa gatatu, ibiro vy'amatora muri Kenya byaratangaje ko Perezida Uhuru Kenyatta yaronse amajwi angana na 58% Raila Odinga bahiganywe nawe akaronka amajwi angana na 48.8%. Odinga avuga ko amatora yabayemo ubusuma bukabije. Tukiri muri Afrika, umugwi w'abigeme ijana baturuka mu bihugu indwi bigizwe n'u Rwanda, Uganda, Liberia, Tanzania, Zambia, Malawi na Leta Zunze Ubumwe za Amerika bararungitswe mu gihugu cya Malawi mu ihuriro bazomaramwo iminsi baronswa inyigisho zijyanye n'ubumenyi izo bita science mu Gifaransa. Mu nyigisho bazoba barahabwa bazohabwa bazokwigishwa ubuhinga bazohabwa ubuhinga babuhawe n'abahinga b'amashyirahamwe nka Intel Corporation na Google. Bagiye kuzokwigishwa ibijanye n'ubuhinga bwa none bwa technology bwo muri telefone bibatazira application canke app. Izo nyigisho zikaba ari zimwe muzo bagiye kuzoronswa mu manama azomara iminsi 15. Uwo mugambi ugamije gutegura abo bakobwa kuzokwiga ibijanye n'ubumenyi, ubuhinga bwa none technology, ugushushanya n'ibijanye navyo, ubuhinga bwa ibiharuro murantunga hamwe n'ibindi vyigwa biri mu gisata cyo guhingura ibintu bishasha bataziriye STEM fields. Iryo huriro ryabo bigeme ryatunganijwe n'ishyirahamwe ONU mu mugambi wiswe Girls Up kumwe n'ishyirahamwe rya Intel Corporation vyifatanyije n'ubushikiranganji bwa Amerika bujejwe imigenderanire n'amakungu. Radio Ijwi rya Amerika makuru avugwa hirya no hino ku isi arabandanya. Tubandanyirize muri Korea yo mu buraruko. Korea mu buraruko irinuba igabisho rya perezida wa Amerika Donald Trump rivuga ko azogira igitero cya gisirikare kuri Korea yo mu buraruko n'icyo gihugu kibandanye gusomborotsa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Umunsi wa kabiri Trump yaratangaje cyane abamushigikiye n'abatavuga rumwe nawe muri Amerika no mu makungu, aho yarahira yuko azotera Korea mu buraruko n'imiriro n'umuriro w'akataraboneka. Iyo mvugo yarisanzwe imenyerewe kuvugwa na leta ya Pyongyang muri Korea mu buraruko. Kuri uno munsi wa kane General Kim Rak-gon Guillaume, umukomanda mu gisirikare cya Korea mu buraruko kijejwe ibigwanisho ruhonyanganda, yabwiye ikinyamakuru cya leta KCNA yuko ibiganiro na perezida Donald Trump bidashoboka. Guillaume avuga ko Trump ari umuntu atiyumvira neza kandi ku kintu cyonyine cyokora kuri we gisaba ingufu. General Guillaume yongeye abwira KCNA kinyamakuru cyo muri Korea mu buraruko ko abategetsi b'igisirikare k'igisirikare hagati muri uku kwezi k'umunani bazoba bahejeje umugambi wo gutera izinga rya Amerika rya Guam riri mu burengero bw'inyanja ya Pacific. Iryo zinga rifise ikambi y'abasirikare bagwanira mu kirere n'ibiro by'abasirikare bagwanira mu mazi. Ibyo bitero muri Guam avuga ko byokogwa n'amamisire yiswe Hwasong 12. Muri ko mwumviriza Radio Ijwi rya Amerika isamiranira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda, muri kumwe na Oriane Itangishaka. Tubibutse ko mu Burundi mutwumvira kuri FM 94 n'ibice 9 no kuri 95 n'ibice 2. Mu Rwanda naho mutwumvira kuri FM 104 n'ibice 3 no kuri Radio Inshuti ya Bose FM 88 n'ibice 3. Mushobora kandi no kuturonka mukoresheje adresi yacu ya email ni radio@gmail.com. Kuri Facebook no kuri Twitter niho turi. Adresi yacu ni VOA Radio yacu. Email yacu nayo murantunga adresi yacu ya internet nayo ni wezitatu@radio.com. Ubonaho n'umwanya w'amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini tuyahere mu Rwanda. Bamwe mu banyarwanda baba mu karere ka Kamabuye mu Bugesera bagenderanira n'abarundi bo mu ntara ya Kirundo barinuba ko ubudandazwa ku bihugu byombi butagishoboka, bagasaba ko hoba ukumvikana hagati y'ibyo bihugu. Abo banyagihugu bakoresha umupaka muto uri ahazwi nko mu nzenze, bavuga ko igihe imigenderanire yokongera kuba myiza byofasha impande zompi. Menyesha makuru w'Ijwi rya Amerika Eric Bagira Ubusa yaratembereye muri ako gace, tumutega amatwi.
Ku munzenze mu murenge wa Kamabuye akarere ka Bugesera mu burasirazuba bw'u Rwanda gace gahana imbibe na komine Busoni yo mu gihugu cy'u Burundi, uhageze uretse abashinzwe binjira n'abasohoka ku ruhande rw'u Rwanda naho ubundi umuhanda urera. Aha harimo bajyaga hagaragara urujya n'uruza rw'abarundi batari bake ndetse n'abanyarwanda mu mihahiranire ku bihugu byombi. Abarundi bazana ibicuruzwa byabo mu Rwanda bakagira n'ibyo bahakura cyo kimwe n'abanyarwanda mu Burundi. Ijwi rya Amerika hagera abashinzwe binjira n'abasohoka badutangarije ko kugeza ubu nta munyarwanda ushobora kurenga kuri uwo mupaka ajya Burundi mu Kirundo. Bavuze ko abarundi bake ari bo bashobora kwinjira mu Rwanda nabwo biyibye mu bihe byo guhinga baza gukorera amafaranga mu Rwanda. Bwana Evariste Haruhatanga, umwe mu bashinzwe binjira n'abasohoka ku ruhande rw'u Rwanda, yavuze ko kwinjira mu Burundi bisaba kunyura ku mupaka gasenyi nemba mu buryo buzwi kubera impamvu z'umutekano.
Ushatse kujya nk'i Burundi ucaka ibyangombwa bimwe byemewe ugaca ku mupaka wemewe. Ibimwe byo kuvuga ngo abaturage kumwe bagenderaniraga hakurya ntago bikemewe.
Abaturage bo hasi najyaga mbona amagara azamuka azamura ibishyimbo n'ibindi bicuruzwa, ubu ngubu ntabwo abaturage bashobora kuba barabirenganiyemo.
Ukuntu mbibona, kuba wajya gukora ibyo ngibyo ukabura umutekano, ubundi mbona igikuru ari umutekano. Muri make mu banyarwanda bo bazi umutekano ko ari wo ufite akamaro.
Mu gihe kigera mu minota 30 twamaze ku munzenze, nta murundi twabonye hatambuka yewe nta n'umunyarwanda. Dushatse kwegera agace ko ku mupaka w'u Burundi bo ku ruhande rw'u Rwanda batwihanangirije bafite impungenge. Kuri uyu munyarwanda wari usanzwe yungukira mu migenderanire ku bihugu byombi, arasanga hari byinshi byagabanutse cyane ku mirimo y'amaboko.
Ushakaga guhinga waba wifitiye nk'amafaranga yawe ukagenda ugafata nk'abarundi nka batanu nk'icumi akaza bagahinga umurimo akaza gababurangije cyangwa se bakahinga iminsi iri gusa bazaga bagahinga tukagabana byeze bakaguhingira rwose ntiwiri gufata isuka ngo uhinge none rero bo ngo bunyine bizatuvuna mu gihe hazaba batarumvikana ngo habe imigenderanire myiza bizatuvuna nyine guhinga umuntu ahinga hashoboye hato abashije.
Madame Mugabe kazi ni umurundi kazuvuka muri komine Busoni mu ntara ya Kirundo mu Burundi yashakanye n'umunyarwanda mu murenge wa Kamabuye nabarebesha amaso igihugu avukamo akabura ikindi yarenzeho kuko agira icyoba cyo kuba yasura inshuti n'abavandimwe.
Twarahahiranira, twaragenderanira, umuvandimwe yarwaza umwana ukagenda ukamusura, wumva ati runaka afite ikibazo ukajyayo nawe akaza, none ubu byarahagaze. Ntabwo najyayo, niyo mama yapfa sinakambuka ngo banyemerere.
Ntabwo uri umurundi kazi se ugeze iyo bigendera?
Banyita ko ni umunyepolitiki bwo muri make ntibabyemera ko mvuye hano hafi, bavuga ko ngiye kubagambanira hari sinzi ko babivuga.
Mu kiganiro n'ijwi rya mbere k'ubuyobozi bw'umurenge wa Kamabuye mu Bugese ruhana imbibe n'Uburundi bwavuze ko uretse igihugu gituranye cy'u Rwanda gikumira bene igihugu bacyo naho ubundi mu Rwanda ngo ntawe bimikaze. Bwana Oscar mu Rwanda cyangwa kuyobora uwo murenge yavuze ko na mbere kose imigenderanire itaraba mibi abarundi aribo bari bafite inyungu mu Rwanda kuruta uko abanyarwanda bazigirayo.
Nta gihombo dufite cy'uko wenda bataza ariko nta n'inyungu dufite yuko batagombye kuza, ariko ikibazo dufite mu mibanirane burya yituranye n'umuntu ukajya yumva nta kibazo akaza nawe wumva nta kibazo burya hari icyo wumva bigufashije. Birasaba ko politiki yabo bayinoza neza kugira ngo abaturage babo babe bajya ahantu bashaka babohotse.
Ku rundi ruhande iyo uganiriye n'abikorera utwabo b'abanyarwanda cyane abacuruzi bakuraga ibicuruzwa mu Kirundo n'ahandi mu Burundi bo ntibabura kumvikanisha ko hari byinshi bahombye kubera ubuhahirane ku bihugu byombi butagishoboka. Uyu yadusabye kumurindira umutekano maze agira ati
akababara ko ni kabura ariko hari ukuntu babara nyine kwihangana. Hari ibigori byavaga mu Rwanda dushora mu Burundi bike bike, hari ibishyimbo byinshi cyane twamuzaga biva mu Burundi ibyo byarahagaze, hari ibyuma bya sikarapo bishaje bakoramo amaferabito nabyo byarahagaze, hari n'ibituruka ku matungo duke 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 nk'ijana ku munsi cyangwa se nani ibyo byarahagaze. Inkoko zarahagaze, ihene zavaga i Burundi zarahagaze, mbese n'urujya n'uruza ntarwo nta na kimwe gihari.
Tuvuge nk'ibishyimbo washoboraga kubona nk'ibiro bingahe ku munsi bivuye i Burundi?
Bashobora kugura toni cyangwa ukagura ibiro 500, harumva niba uguze toni mu cyumweru ukagura toni 75 ugapakira ukunguka 80 mu kwezi wakoraga amafaranga atandatu 300.
Muri rusange ibyifuzo bya ba rubanda rugufi bihuriza ku kuba habaho ubwumvikane hagati y'u Rwanda n'u Burundi imigenderanire igasubira kuba myiza.
Ibyiza bakumvikana ari u Rwanda n'u Burundi bikumvikana bagakemura ikibazo cyaba gihari tukongera tukagenderanira kuko natwe twarajyayo nabo bakaza kandi bikatugirira akamaro kandi nabo bikabagirira akamaro.
Turabasaba kumvikana hakaba imigenderanire. Urabona nko ngobo dufiteyo abavandimwe, nabo bafite abavandimwe babinahangaha, ariko ntawe ujyayo nupfushije umuntu ntahirahira kujya kumuhamba. Reka reka
nifuza yuko imibanire yacu nk'uko twabanaga yakomeza tukabana neza tutikangana ngo tuvuge ngo Burundi ubwo tutabanye neza wenda bwadutera, tukavuga ati turakomeje tugenderane baze bahahe natwe twajyagayo tugahaha ikiriyo.
Imigenderanire y'u Rwanda n'u Burundi yatangiye gutosekara kuva mu kwezi kwa kane 2015 mu Burundi hacyaduka imyivumbagatanyo ishingiye kuri politiki. Kuva ubwo impunzi zitari nke z'Abarundi zahungiye mu Rwanda maze u Burundi butunga agatoki u Rwanda kugira uruhare muri ibyo bibazo, kugeza ubwo u Burundi bwafashe umwanzuro wo guhagarika ibikorwa by'ubucuruzi bwagiranaga n'u Rwanda. Ikigaragara cyo igihe cyose ibintu bizaba bitarajya mu buryo rubanda rusanzwe nta kabuza bazakomeza kubabarira. Akabagira ubusa ijwi rya Amerika kumunzenze mu karere ka Bugesera ku rubibe rw'u Rwanda n'u Burundi.
Murakoze cyane Eric Bagira ubusa. Turacare mu Rwanda mu gihe leta ivuga ko yiteguriye gushigikira itangazamakuru ryigenga, harumvikanye ubushamiranye bwavutse hagati y'abamenyeshamakuru bigenga. Bamwe bavuga ko iryo shyirahamwe bataryiyumvamwo, abandi bakavuga ko ari uburyo abamenyeshamakuru bamwe bashatse kwigiza ku ruhande bagenzi babo, cyane cyane abafise uburyo buke. Inkuru ya mugenzi wacu Assumpta Kaboyi.
Hamaze iminsi havugwa ishyirwaho ry'ikigega kizafasha abanyamakuru bigenga cyiswe umunyamakuru Sako. Nubwo iyi gahunda yakumvikana nkije kugabanya uruhurirane rw'ibibazo bigaragara mu bitangazamakuru cyane cyane ibyigenga, siko abanyamakuru bamwe babifashe. Ndetse hari umwe wafashe iya mbere yandikira inzego zikora n'itangazamakuru azisaba gukemura icyo yise ibibazo by'akajagari biri mu itangazamakuru. Obede Ndahayo ni umuyobozi w'ikinyamakuru Intambwe, niwe wafashe iya mbere mu kwandikira inzego.
Kwanagarutse ku ikintu cy'umunyamakuru sako nyuma mu itorero ry'abanyamakuru abantu kabaza kwishya kuvuga ko bagiye gutangiza uwo mushinga uhuriraho n'abanyamakuru bose n'ubundi tandukanye n'abantu bagiye kuwufata byita kuwushimuta bawiyitirire hanyuma nibyo twumvaga bavuga ngo kuwutangira kuwujyamo kuwunyamuryango bizasaba ko umuntu azaba afite miliyoni ebyiri abanyamakuru bari hano hanze hari n'utabasha kubona n'ibihumbi 500 tuvuze icyo kintu cyasabwa ko habaho guhura kw'abanyamakuru bose inama rusange y'abanyamakuru cyangwa abayobozi b'inyamakuru byose byemewe mu Rwanda ibyo bintu bikigirwa hamwe ukaba umushinga
intandaro yo kutumvikana hagati y'abanyamakuru bigenga bamwe bayirebera ku cyemezo cyafashwe mu itorero ry'abanyamakuru cyo gushyiraho ikigega kizafasha abanyamakuru bigenga kwiteza imbere cyiswe impamyabigwi Media Sacco inzego za leta zimwe zari zatangiye kwemerera abashinze iryo huriro inkunga gusa ntibyakirwa neza na bamwe mu banyamakuru bigenga bahise bafata iya mbere bandikira urwego rw'itangazamakuru rwigenga ku ruhande rw'urwo rwego bwana Barwe Cleophasio mu rwego rw'abanyamakuru bigenzura yavuze ko nta cyabuza abanyamakuru babishaka kwishyira hamwe
icya mbere twe ntitubibona nk'akajagari ntituzi n'impamvu iryo shyirahamwe rinateganya gushyiraho icyo ryise umunyamakuru sako ari ryabona ko ari akajagari mu gihe atari ryo shyirahamwe rya mbere ry'abanyamakuru ribayeho kandi ni uburenganzira umuntu kujya mu ishyirahamwe no kutarijyamo keretse yaba yatugaragarizaga aho ryabangamiye mu buryo buri bugaragara inyungu ze kuko ntacyo twabikoraho kuko kujyaho kw'amashyirahamwe n'uburenganzira bw'abantu abari bo bose iri shyirahamwe rero niba yaragiranye naryo ikibazo bareba uko bagikemura
bamwe mu banyamakuru bigenga barwanije iki kigega bavuga ko atari cyo cya mbere cyaba gishyizweho kikarangira ntacyo kimariye abanyamakuru muri rusange nk'uko hari n'indi mishinga myinshi yagiye ishyirwaho igamije gufasha itangazamakuru cyane cyane ryigenga igasozwa nta bukuye abo banyamakuru usibye umunyamakuru umwe wafashe iya mbere akandikira inzego zinyuranye avuga ko zikwiye guhagurukira icyo yise akajagari mu itangazamakuru abandi banyamakuru cyane cyane nanone abigenga nabo bemeza ko hari abantu babiyitirira bagashaka kuba uyu ni Bwana Gatera Stanley umuyobozi w'ikinyamakuru Musingi
natangajwe no kumva umuntu ku giti cye afite ikinyamakuru afite itangazamakuru cye abwira perezida ngo ahagarariye ishyirahamwe ry'abayobozi b'itangazamakuru byigenga yavuze na sako ngo sako y'abanyamakuru tukibaza si sako abivuze mu ruhe rwego nago byakozwe neza bari kuduhamagara twese abafite ibitangazamakuru tukicara tukabyigaho menya ko yose kizadufasha mu buryo bunubu ngo n'abantu bari mu itorero ngo nihe igitekerezo cyaturutse itorero ry'igihugu ariko natwe twagiye mu itorero nako twe bakitubwiye cyasaba urumva rero ubwo ni igipande kimwe bishatse kuvuga ko hari igipande kimwe gifitemo inyungu kandi twe turashaka ikintu cy'inyungu rusange cyafasha itangazamakuru muri rusange
uyu munyamakuru wanditse ndetse n'abandi banyuranye bagaragaje ko bamushyigikiye bemeza ko mu gihe inzego zitabajwe zitagira icyo zibamarira bazafata inzira yo mu nkiko gana ndahayo Obedi
kuba umuntu haba ishyirahamwe riduhagarara rivurema ni byiza ni igitekerezo cyiza ariko cyakozwe mu bwiru kinakorwa navo n'abantu batabifitiye ububasha
ntibatagira icyo babasubiza muragenza mute
turitabaza inkiko turatanga ikirego turifashisha umunyamategeko wacu dutanga ikirego dusaba nimi nashoboka nkuko twamenyesheje umukuru w'igihugu ni RGB nari mbabwira ko RGB nubwo ataradusubiza ofisiyo ariko pozisiyo yabo kuvuga ko ibyo mbere kubishyigikira barindire ko bizabanza bikemezwa n'abanyamakuru
kugeza mu Rwanda ibitangazamakuru byariyongereye radio yavuye kuri imwe ubigeze kuri 34 televiziyo zavuye kuri imwe zigera kuri 12 nabo ibitangazamakuru bikorera kuri murandasi byo birarenga 80 ubwinshi bw'ibi binyamakuru ariko bingana n'ibibazo byinshi rifite usibye ibinyamakuru bice bya leta ndetse n'ibyo leta ifasha ibindi bibaho mu buzima bugoranye Asumta Kaboyi ijwi rya Amerika i Kigali
Barakoze bagenzi bacu mu Rwanda tuve mu Rwanda tuje mu Burundi ibicuruzwa bigizwe ahanini n'imfungurwa hamwe n'ibindi bikoresho bifite agaciro gaharugwa mu mamiliyoni 200 y'amarundi byaraye bihiye biratokombera mu gisagara ca Muyinga uwo muriro wadutse mu kibanza ciharijwe ni uwo muriro abahahombiye murantunga abahahombiye bavuga ko umuriro wavuye ku muyagankuba wa Regidezo uramatari w'intara ya Muyinga hasaba ababishobora kugarukira abo bacuruzi inkuru ya mugenzi wacu Jean Bosco ndarurinze
aho bita ku mamashini Asia hafi isoko nkuru ya Muyinga niho haraye hadutse umuriro karagahinda ku banyagihugu bahahishirije utwago
hageze sandwe zicyo tumbaza ama duterefona cyubujya ibintu byayogeje ahi bwo kuza turaba dushitse ngaho basanze ibintu byamaze gusha aha twamaze guhumba ibintu tegeye uko bingana twayidushisemwo nk'itoni nka 45 z'ibigori itoni na 20 z'imyumbati nimure 11 n'amakonteri byose byahiye ni gare rya ririmwo twese turatakumbira urabona ko n'amabati yose n'amasaka n'icyo babika mu ngaho n'ibiharage n'iminzani byose nta n'ikintu na kimwe cyasigaye ngaho byose cyahira no kwari umunyota
agahinda kari kose no kubasanzwe batunzwe n'ubuzi baronka buri munsi muri ico kibanza
unye n'umuntu agiye kwishwa n'inzara ko ariko twarodera burasiyo kuva igihe kinini cyose turondera ubuzima ngaha nta nandi hantu twari ko turaronderera atarahanye nta handi muntu afise arondere
nta hanye hari hantu ngiye umuryango burya nanshize mu itoni zitanu zitatu z'ibigori na zibiri z'umwumbati n'imashini emwe ni ukudufasha nyine kubera tuza guhera nuko byose byahiriyemwo
abasiyere muri icyo kibanza bagize ishyirahamwe rirongowe n'uwitwa Ntawibagira Lili Shaban uyu avuga ko ingaruka mbi z'iryo sanganya zimaze gutandukira n'ibindi bisata nk'ibohero n'amabanki
no kumenya neza yuko ngaha banki nayo nyene yari hazeye akunguko kuko benshi ngaha bakoresha amahera ya banki aha hari hatunze imiryango myinshi abanyagihugu benshi intara zose duhana imbibe burya zose zasumira ngaha rimwe na HCR yatwikorako canke PAM ikatwikorako nabo nyene bakaza gusumira ngaha nk'ubu twari ko turagaburira abanyororo ngaha muri prison urabona ko nakazi kaciye gahagarara bari bamaze kuronka udutoni tubiri twonyene ibindi byose byahiye urumva n'abanyororo bagiye kwicwa n'inzara kwera
kuri ico kibanza twahuriye na buramatari w'intara ya Muyinga ari nemanira barusha uwo mukenyezi yaraje kuremesha abahagiriye ivyago yabwijwe ijya Amerika agaciro ngereranyo k'ivyahatikiriye
twashitse turabona ko none kaya ibintu bitari bike baravuga yuko bahiriye nk'itoni nka zitanu z'ibigori 45 z'ibigori janju cy'imyumbati iminzani 24 imashini zo gusya 11 itoni imwe y'ibihari ibiharage mu mwene gihugu yavuga yuko yanga ko batumwiba ari yaje kutubitsa ngaha baravuga ni itoni zitatu zuburo hamwe n'ikinga ry'umwene gihugu bagaharura bo ati turavye iruhombo dufise byo bari n'ibihumbi birenga canke biri munsi y'imiliyoni 200
uwo mutware aratera kama bagira neza
nagahinda rero mu bene gihugu urabona ko benshi bari bafite imitahe bagaburira abana babo babona ko nawe uriko babona bari mu gahinda kurazi na hana naho badanaza benshi usanga ari amafaranga baraguranye muri banki kandi banki yoyo iguma ishaka kuguma yunguka nuko nyene tubwiye tugatera kamo abagira neza umwe wese abishoboye yuko bagarukira ko kurabona yuko ari ibintu bibabaje kandi biteye agahinda
twarondeye kumenya ico uwo muriro uba waturutse ko niko kwegera umwe mu barara izamu muri ico kibanza
uwo muriro je najewe navyutse mu ijoro nyene nsanga inzu imwe yamaze gufatwa sinzi ngo waje uku nta muntu azi ikintu byagenze twacyo twakoze twasotse nyene turatabaza
uwo munyezamu ntazi ico uwo muriro waturutse ko yamarase bujya wiwe ntakekeranye
umuyaga nkuba bamaze kuburungika mu masaha 6 waje ari mwinshi n'umuyaga waruhari wa insinga rero zoba zakomanye umuyaga nkuba rero ucuraduka siri ku ikiraduka umuriro rero ucuraduka hanyuma mu nyuma rero insinga zimaze kurekurana hariya anye hejuru igiti kiguye n'inzu zo hefa zaciye zifatwa umuriro ucuraduka cyane kandi cyo kibazo twari twigeze kukitura umushefu wa Regidezo kijanye n'ico giti cyo bagishaka guhenuka
mu gisata cha Regidezo imuyinga bavuga ko ari kurindira bizova mu matohoza ari nemanira barusha arongo y'intara ya Muyinga avuga ko ico kibazo agiye kugishyira mu minwe yabo cega
bo baravuga ati umuriro cyo tubona byo wavaye insinga za Regidezo kandi baravuga yuko bari barakivuze yuko iyo poto yo hindugwa mugabo ntiyahinduwe urumva ari abene gihugu barashavuriye Regidezo ko bavuga ati yataba batayiba bikora kirikare ntivyari uheza ngo vyonone kare nkuko babitubwiye ngaha tuzogerageza turondera umuyobozi wa Regidezo tumubwire ingene vyagenze hanyuma ngo bazomenya ingene bizoza bakabiraba
abahishirije ibicuruzwa vyabo muri uwo muriro nta numwe yibutse kubishirisha mu mashyirahamwe y'ubwishingizi buramatari w'intara ya Muyinga asaba abacuruzi kwijukira gushira ibicuruzwa vyabo muri mwe nayo mashyirahamwe kugira babikingize impanuka imuyinga mu buraruko bushira ubuseruko bw'Uburundi Jean Bosco Ndarurinze ijwi rya Amerika
urakoze cyane Jean Bosco Ndarurinze dukubitire mu Rwanda kandi mwekambi impunzi z'abarundi imahama hari abakenyezi babanye nabi n'abagabo babo akenshi bigaturuka ku bagabo babo baba bashaka gusesagura duke baronka. Abo bagabo kenshi birangira binjiriye abandi bagore baba basanzwe babana, na cyane cyane iyo mugore afise uburyo. Umenyesha makuru wacu Desire Hatungimana araduha insiguro kuri iki kibazo.
Guharika sagasesejwa rumuri mikambi y'amahama, abagabo basigaye bata abo bavuye mu Burundi bubakanye bakinjirira abakiri bato canke abafisi ico birengeje. Uno mukenyezi amenyesha ko umugabo yamutaye akirongorera uwundi gushika naho basigaye musanga naho akorera bakamukubita kugira ntasubire gucisha mu kanwa izo ngorane afise.
Nkunga naje nizanye cyane yasanga umugabo n'abatangwe guhunga bwa mbere maze gushika ino rero nabacanza n'uwundi mukore cyacu amande jenyene ndasanga nyene baramwanje turi kumwe ngaho nibo twagiye tugumbana uburyo nabo banyihindutse emwe bandera hamwe ni woraba Burundi jenge nuko uburyo yunze hamwe na mwene wabo basanga no muhira aho umukazi narose bakaza kumubitirayo.
Uno mukenyezi wewe umugabo yamutanye abana bane yinjirira umugore w'abana batatu.
Iyo ntetse utugarama aca dosehera ku bandi bagore utwo ntetse nkubu unyu tugarama mperuka guteka two ku kwezi goheze natoririye mu gahinga naratufashe ndatubitsa mvuga ati ntazoze nagiye no guhiguduka kwikorosoma ahita duterura abana bamfire ko ninza caduhita turagwana ngo ntume ndamuha kwivyiwe kubera turi kumwe ku gifoto. Navuze kijengera mpige chefu wa village atume atugaburire hanyuma hasigaye inzoja muri haseri kubivuga batume bagukure kushi uzurashira uwo mugore wawe jewe utwabana banje ndatumenye uko ngene ndatujera.
Ndavyumvise yaraguharitse
yego yaramutoye ariko ntabwo barishira hamwe agenda nyene bwa burayi.
Abaremesha kiyago bahimahama baremeza izo nkuru bakamenyesha ko benshi ibiva ku bagabo bakunda amaronko bakinjirira abo babona bafise amikoro.
Kandi ko ndaraba nkamperereye nabo tubanye nibaze bihari kenshi biva mu bukene biva mu bukene abagabo batihanganira ubukene ntibabumbwe n'ibyo bafise bakabona ko kumbura gihijya no hina ariho yoronka agasumba kandi niko ndayibona kukurikura raba abenshi batogore ba kandi bakinjana n'abagore bafite nabana basumba nabo basize mu rugi wabo bavyaye bakaja kubana n'abagore bafite abana basumba nabi wabo mba nifuze gikomeye
kibatwara kenshi n'igihe
nibaza yuko baje kurondera ico bataronka mu rugo kagasosi wandateka neza bivanye n'ubukene bwo mu rugo wiwe hajya reragiye agasanga hasumba muhira kubera wa mutima muke canke yangese asanzwe afise.
Abakenyezi babaremesha kiyago basaba ko hoba ibihano bikomeye kuri abo bagabo binjirira abandi bagore basize ababo mu nzu, akanasaba ko nabo bagore basambura izubatse nabo nyene buhanwa bikomeye.
Dusaba yuko nk'abategetsi bo bijamwe uyo mudamu yagaragaye yuko atwa mugabo w'abandi agahanwa kuko abakenyezi ego abagabo baraduhohotera ko baraduta mu ngo bakabutana abana ibaza mugabo n'urya mudamu yagaragaye ko atwa mugabo w'abandi agahanwa hagahanwa gahabwa ibihano kuburyo nabandi bari nyuma babona yuko ari kibazo n'ose gutwara umugabo afise undi mugore nibemere namba y'ubundi yihunganye ni yihungana gumana umuco agumana karanga arira abana mbere abaza atabaza naho yigumane wenyene bya nabazanya abana abagumana kuko birababaje cyane kubona nk'umugabo aturugo akinjira urundi rugo birababaje cyane nk'umuntu umuvyeyi nawe urumvaka nawe ko ari ibintu bibabaje cyane.
Uwo muremesha kiyago yaganiriye n'ijwi rya Amerika aremeza ko ahashikana amaso ingo zishika 20 zasambutse kubera iyo ngeso yadutse muri iyo kambi ya Mahama. Desire Hatungimana, Mahama, ijwi rya Amerika.
Urakoze cyane Desire Hatungimana. Turiko turaja ku musozo w'ibiganiro n'amakuru twateguriye kuri ino saha. Tubibutse ariko ko kuri uyu munsi wa kane umukuru w'ibiro by'amatora muri Kenya yatangaje ko amashini nyabwonko y'amatora yatewe mu ndwi iheze. Amamashini yatewe ariko akamenyesha ko abo bantu bagerageje kudurumbanya ayo mamashini batashoboye gushika ku migambi wabo yo kuyayovya kugira ntakore neza nk'uko byari bitegekanijwe. Aha rero ni naho duhereje amakuru n'ibiganiro twabateguriye kuri ino saha. Tubibutse ko mushobora kongera kwakira ayandi makuru y'ijwi rya Amerika kuri site yacu ya internet ni wezitatu@ radio yacu voa@com. Ndashimiye abaduteze amatwi, ndashimiye n'abamfashije mu buhinga bw'ivyuma. Mwari muri kumwe na Oriane Itangishaka, ndashimiye Facile yamfashije kwegeranya bino biganiro. Mwese mugire umugoroba mwiza, murakoze. Thank you.